nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri n'igenekezo rya 47 mu mwaka wa 2024 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba gateka ka wenda bahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Impusha zo kugura amavuriro amaze adandaza imiti hamwe n'amashuri yigisha iby'ubuvuzi zahagaritswe gusubira gutangwa kugira ubushyirangari bw'amagara y'abantu bubanze burwanye ubwinshi bwayo maze ubutuma harabikika mu kiza. Na ishyirahamwe Orcom riranegura kubona mu bitaro bya leta mu gisagara cya Bujumbura atana kimwe kirangwamo icuma scanner gifasha mu gusuzuma indwara. Iryo shyirahamwe Orcom rikaba bivuze inyuma yaho habereye isanganya ry'imodoka riyunguruza abantu ku munsi wa gatandatu heze abakomeretse babura uko bavugwa mu bitaro bya leta bakaruhira kujyanwa mu bitaro by'abikorera ibyabo kandi harimwo bantaho nikora. Mu ntara ya Makamba hariya mu Buragane havugwa imyidogo y'abanyagihugu bitura komine kuko basabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu ku rupapuro rumwe rumwe barondera mu ntwaro, bagasaba abajejwe gufata ingingo muri iyo ntara gusubiramwo iyo ngingo ibacinyiza. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mu kanya idonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Reka nsubire ndabahe ikaze muri ano makuru twabateguriye tuyahereye mu gisata cy'ubutare n'agataka. Ubutare buvugwa ko bwabonetse mu ishyamba rya Murehe ni muri komine Busoni y'intara ya Kirundo mu rwuheze ngo nta wo kwizera ibyo umukuru w'igihugu Varisito yashikirije ku bijyanye n'ubwo butare, mu gihe avuga ko Abarundi bagiye kwatorera koyoko bamwe barabyemera kubera inyungu zabo abandi bakabona ko ari imvugo yo kuryoshajyosha abanyagihugu ngo zo kurondera amajwi mu matora yimirije Edi Claude Nininazo.
Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Inzamba agatika kawe bavuga ko ku mvugo y'umukuru w'igihugu Patrice Ndayishimiye aheruka gushikiriza kubijanye n'ubwo butare harimwo imigwi ibiri itavyumva kumwe. Bamwe ku ruhande rwabo baravyemera kubera inyungu zabo bwite nk'uko uyu munyagihugu avyigana.
Ubu rero ibi yakiriwe n'abarundi twavuga ko ari n'ice kubiri, kandi hariho umugwi wibonamwo urukiza bavuga ko iyo bwacukurwa ugashoboka tuzoja turonka aya amafaranga mpuzamakungu ukasubira kuronka n'ibitangaza byangene ko vyava hanze. Hari mbere n'abakozi biharuro nandi atari ubushikuzi bumvise amatoni ngo ari muri Nyakirondo n'amafaranga vyovamwo ngo bace basanga umunyagihugu w'umurundi wese ngo yoronka imiliyoni 200,000,000.
Ariko rero hari n'uwundi mugwi ubibona ukundi muri uwo mugwi harimwo abavuga ko ari imvugo yo kuryoshadosha abanyagihugu kugira ngo bamugirire icizere bamutore mu matora yimirije.
Ubwa kabiri naho n'ubundi yose abantu bamaze kwihigura barabye ibi ni ibintu bigenda mu Burundi kandi uwo mugwi niwe urimwo benshi. Ubwo bati n'ubundi ubutare bwahora bucukurwa ariko amahera avuyemo ntumenye irengero akaza mu mifuko y'akazi abantu bake ati rero n'ubu nagiye urukiza ubwizeramo bamaze kwihingura kabisa. Hariho n'abavuga ko barivugira bari barasamaza abanyagihugu cane cane muri iyi minsi hibirije amatora kera bari barasamaza abashiremo agatima kumwizera ko imbere ari heza.
Tubibutse ko ayo mabuye y'agaciro uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yari yanyegejwe n'abakoloni igihe hahagarikwa intwaro yabo mu Burundi yongeye avuga ko kubera ari menshi kuko agera ku miliyoni 12 z'amatoni za kasiterite au murundi wese ngo azoba amerewe neza gushika ku muhero w'isi.
Edi Claude nahazwe arakenuye mu gisata c'intwaro naho imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu batari bake bo muri commune n'intara ya Makamba bidoga bavuga ko amafaranga basabwa kugira baronke impapuro za ngombwa muri commune ari umurengera. Bavuga ko basabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2500 ku rupapuro rumwe rumwe. Abanyagihugu basaba abategetsi babijejwe bo hejuru gusubiramo iyo ngingo ibacinyiza kuko iza gusongera isibe mu bukene barimo. Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru tukura muri komine ya Makamba atumenyesha ko muri kino gihe atamunyagihugu n'umwe ashobora kuronka izo mpapuro za ngombwa adatanze interano y'amafaranga. Amafaranga bivugwa ko agenewe kubaka ibiro by'intara ya Makamba. Ayo makuru avuga ko umwirimiza akeneye urupapuro urwo rwo rwose muri komine abwirizwa kubanza gutanga amafaranga 2000 umukozi wa leta nawe agatanga 5000. Uretse izo ntererano zishasha abanyagihugu ngo bari basanzwe batanga amafaranga 1000 yagenewe gufashanya mu miryango. Ikindi abanyagihugu badatahura ni ingene umuntu ashaka gusaba ideni muri banki abanza gutanga muri komine amafaranga angana n'ibihumbi 60 kugira ngo aronke urupapuro rwemeza ko yatanze ingwati kugira ngo aronke iryo deni. Muri kino gihe abanyagihugu batari bake bakabona ko izo ntererano ari umurengera kandi basanzwe bugarijwe n'ubukene buzura inzara. Basaba abategetsi babijejwe gusubiramo ivyerekeye izo ntererano ziriko zirabakinyiza. Uruganda rwa Kajinza Magatika Kawe rwarondeye umusanero wa komine Makamba kugira ngo agire ico avuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko bibi byose.
Inzamba.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye amakuru twabateguye tubandanize mu gisata c'amagara y'abantu. Impusha zo kugurura amavuriro amazadandaza imiti ariyo bita farumasi hamwe n'amashuri yigisha iby'ubuvuzi yigenga zahagaritswe gutangwa. Iyo ngingo yamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Umushikiranganji Edwina Baradahana akavuga ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo bagabanye ibitigiri by'ayo mazu yiyongereye ku rugero rudasanzwe. Akavuga ko kandi ayandi mazu atari bwasubire gusaba kongerwa uruhusha rwo gukora ku mugaragaro ahagaritswe kuva iyi ngingo ifashwe tumutege yompi.
Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abenegihugu yo gutunganya no kugenzura neza ibyo bisata byo kudandaza no kurangura imiti n'amarori amavuriro amalaboratoire n'amashure y'abaforoma kugira ngo bitunganywe neza bikurikiranwe neza hatangwe ubuvuzi bubereye ubuziranenge bw'imiti bukurikiranwe neza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashe ingingo zikurikira. Impusha zo kugurura amavuriro amashuri y'abigenga yigisha ubuvuzi amazu yo kuranguza no kudandaza imiti zirahagaritswe kuvubu. Amadosiye yakiriwe mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida imbere y'uko iyi ngingo ifatwa azobandanya yigwa hisunzwe amategeko agenga icyo gisata mu Burundi. Kuva iyi ngingo ifashwe abayobozi b'intara z'ubuvuzi ntibarekuriwe gusubira kwakira amadosiye asaba kugurura amavuriro amafarumasi amalaboratoire canke amashure y'ubuvuzi. Uwemerewe gusaba uruhusha rwo gusubira gukorera ku mugaragaro ni nyenivuriro ishure ifarmasi canke uwatumwe yibangikanije impapuro zemewe n'amategeko no kuvuga acte notarie. Si amashure yigisha kuvura canke amalaboratoire zibirekuwe. Kuvyerekeye amazu yo kuranguza no kudandaza imiti n'amavuriro bene yo batigeze basabe impusha zo gusubira gukorera ku mugaragaro hisunzwe amategeko mashasha icyo twita ronuverema bimenyeshejwe ko barenze amategeko kubera ibyo ayo mafarmasi n'ayo mavuriro arugawe kuva iyi ngingo ifashwe. Abayobozi bajejwe intara z'ubuvuzi n'abajejwe uburere bw'ubuvuzi bafadikanije n'abajejwe intwaro basabwe kubahiriza ishyirwa mu ngiro z'iyi ngingo.
Ishirahamwe Orcom naryo riranegura kubona mu bitaro vya leta mu gisagara ca Bujumbura atana kimwe kirangwa mu icuma scanner gifasha gusuzuma indwara zidashoka zigaragara. Hivyo ishirahamwe Orcom rikaba ribivuze inyuma yaho habereye isanganya ry'imodoka yunguruza abantu ku munsi wa gatandatu heze rihitana abantu ndwi naye bagera kuri 28 barakomereka. Muri abakomeretse bamwe bavuriwe mu bitaro by'abikorera ibyabo kugira ngo bagirishe ibipimo vya scanner mu gihe bamwe muri bo ari bantu aho nikora. Kaburiye rufyira rongo ishiramwe Orcom akababazwa nuko bamwe mu bagira neza batabaye bakajana abakomeretse bashatse gufungirwa kuri ibyo bitaro tumutege yome
hariho abashika 28 bakomeretse naho 28 19 baciye bajanwa mu bitaro bya hospital militaire hanyuma batanu bajanwa kuri Gwakare hamwe n'umwe ari muri Tanganyika care bitaro by'abigenga ariko aravurirwaho hariho abavurirwa ngaho mugabo benshi barakenera cya cyuma cyitwa scanner kugira ngo bagende gukurikiranwa kane rero nayo murabizi kwa tabitaro na bimwe bya leta ngaho mu gihe cya Bujumbura cyo scanner ku buryo babajyana mu bitaro prize kandi scanner isaba amafaranga menshi cyane ku buryo rero igorana kenshi nabo bantu kwise abantu aho nikora byabaye ngombwa yuko bamwe n'abandi dufashanya kugira ngo bashobore kugenda kuvurizwa muri ibyo bitaro by'abigenga ikiza umuntu yovuga nuko twasanze ata bibazo bihambaye cyane bafise mu magara yabo barabye ibyo byuma bya scanner harabaye akayensida gatoyi twibaza ko adakwiye gusubira kuba aho abantu bari bazanye abo bantu bagwaye baciye babanza kubafunga ngo nibabanze barindire kandi bubagize neza urumva n'ibyo bimenyerewe ko umuntu ajyanye umuntu kwa muganga yakomeretse yagonzwe baca bamufunga ibyo bintu rero twagomba tubigaye kandi dusabe ntibizosubire kuko ntiwogira kugira neza guce wongera gucuza gufunga murumva ko ibyo bintu nibyabi ndirisha bituma abantu bariko bagira neza babonye basanga n'umuntu agize ikibazo ku ibarabara ntaca mwunguruye ibyo bintu rero nibaza yuko muri leta havuye kubyiga kugira ngo ntibizosubire kuko murumva yuko bituma abantu baca bagira imitima ikomantaye kugira ngo ibintu bize biragenda neza
kabuye rufyiri yarongoye urukoma saba leta y'u Burundi gutera ibiti ku mabara n'ibindi bikoresho byo kuzibira kugira ngo gihe imodoka zitaye barabara zitaruhukira epfo mu mwonga asaba leta kandi ko ibitaro bya leta byoronse ibikoresho bya nkenerwa na scanner kugira ngo mu gihe cy'amasanganya bakomeretse bashobore kwitabwaho neza dusubire tumutege yome
twifuza yuko muri leta bo teragira ibiti ku mabarabara kugira ngo bikinge kuko nk'ubu n'ababeshi iyo hataba ibiti byagiye biratangira muri biriya mwonga iriya modoka yaguyemo twibaza ko hari gupfa abantu benshi cyane gusumba aba bantu bashengeye hamwe no gutera ibiti rero boshiraho bya byuma bikinga byitwa mu gifaransa berme ku mpande z'amabarabara kuko nabyo birakinga ko imodoka zimanuka zifite ibarabara murabona ko ahantu henshi ibyo byuma atabihari muzoraba mu bindi bihugu nk'abantu bamaze kujya mu Buganda mu Rwanda muri Tanzania usanga ahantu imodoka ziruka gushika kuri ariya 60 habaye ibyo byuma byitwa berme cyangwa harateragiye ibiti ikindi kintu twagomba dusabe leta mu mwaka w'2024 mu by'ukuri ntibyumvikana na gatoya ko ibitaro capital economique aka scanner ihari mu bitaro bya leta leta ni iki leta ishije gufasha abo bantu batobatwa abo bantu baguwe murumva nk'aba bantu bagize ingorane numva ko bwanze kurondera bagira neza babarihira kuko bukwanze kurondera bagira gasaro capital ime mu by'ubutunzi ikintu bitaro capital ime umutahe ukomeye n'abanyagihugu iyo umutahe rero ukomeye ari abanyagihugu badafashwe neza biragora rwose yuko itunga ry'igihugu rishobora gutera imbere igihe abantu batariko barakingirwa rero turasabye yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ayo masikaneye aboneke mu bitaro urabona nka hopitali universitaire do Kamenge hopitali militaire hopitali prince Regent hopitali prince Rwa Gasore kumva ibyo bitaro bitagira amasikaneye biragoye kumva no gutahura ikindi twagomba dusabe leta cyane cyane ubushikiranganji bwo gufashanya nuko rutangura gufasha aba bantu batagira ikiriko kirabafasha bamwe nk'uko nabivuze bari muri Wakareta abandi bari muri hopitali militaire ikindi twagomba kubwira cyane cyane abagendera mu mamodoka ayo gutwara abantu twifuza yuko bomenya ko amategeko afite uburenganzira abaha kuko rimwe na rimwe aba bashoferi batwara izi modoka hari igihe bo birukana amafaranga cyangwa bakiruka n'ibi na biriya bagaca bagira umuvuduko kurenga abantu bari mu mamodoka ugamenga ngo ntibibaraba cyangwa bakagira ibyo bagomba barafite uburenganzira bwo kwangira umushoferi ko yiruka babonye agaranje ko rimwe na rimwe nabone hari bibagora bakanga kubumvira barafite uburenganzira bwo guca bamutegeka ko bava mu iyo modoka
Nikuri ryo rwijya Gabriel Rufyiri harungo yo rukomo duce dusozera kamakuru twabateguriye kuri no wa kabiri reka nshimire mwe mwese mwarimu yateze yompi cyane nabagenzanje bafashije kuyegeranya bonfise niyo ngene nako dabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mubanyu tabwira nti nagahwana.